Imumva n'ijwi rya Amerika. Radio y'u Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 30 ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2016. Dusamiranira i Washington DC, muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya waca kiganiro muri sanga mutegurirwa mugashikirizwa ni Radio Ijwi rya Amerika. Ariko reka imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, tumaze duha kanya mugenzi wacu Frederic Nkundikije adushikiriza amakuru avugwa mu karere.
Urakoze Aloise, mwiriwe neza nshuti mwese mu teramanye ni Radio Ijwi rya Amerika. Incamake yamwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Leta y'u Burundi igiye kwitura umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ku bijanye n'umubano mubi uri hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi wa Leta y'u Burundi mu kiganiro abavugizi b'inzego za Leta bahaye amenyeshamakuru. Ikiganiro cabereye ku murwa mukuru w'intara Cibitoke uyu munsi ku wa gatanu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yishikiye ahabereye ico kiganiro.
Muri iki kiganiro kiba buri mezi atatu, abamenyeshamakuru bagarutse kuri ca cegeranyo c'abahinga ba ONU mu kigabane cacu kivuga ko mu Burundi hoba hari guhohotera kiremwa muntu. Umuvugizi wa Leta yishuye ko ibiri muri ico cegeranyo ariko inyuma kandi ko bitatohojwe neza. Filipo Nzobonariba yanashikirije ko kirya cegeranyo abagishize ahabona baje mu Burundi bakizanye mu mufuko.
Mvuze ni subwa mbere hari ibyegeranyo byindi byagize gusohoka. Icyo witwa Zad Al Hussein nawe nyine akaba yari intumwa idasanzwe iserukira myanga mukuru mu by'agateka kazi na mondo yasohoye byasa kujya nyine urudome kurundi. Uwo mugore gusa, uwo mugore rero nyine ukora uza ufise intumbero yindi ni igihugu cy'u Burundi cyo subira mu minwe y'abasirikare mvamakungu. Kuko na yangingo 23 busa gatatu yasohoka yazivuga ibyo ibonye Leta y'u Burundi yananiranye yanse bwa mbere bari bakishije ku 5,000 byoza bicinjije mu nama nkuru y'ishyirahamwe Afurika biranka batereka turaba amayeri yuko basi tugira amajyana 28 duce tuzanana n'abaza babazananye bafise ngo kubararira bakwire icyo umuntu yo kwite batayo kumunda hari usanga bose ntibagomba gushika hafi amajyana 5,000. Abarundi twararahiye Leta irarahira.
Uwavugira Leta y'u Burundi yanavuze kandi ku migenderanire iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, yemeje ko u Burundi bufise umubanyi mubi kandi ko Leta y'u Burundi igiye kwitura umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, na cane cane mu bijanye n'iganagurwa ry'abarundi babiri bavuka mu ntara Cibitoke baheruka kwicirwa mu karere ka Cangugu mu Rwanda.
Bagomba tubabwiye yuko biriya vyashikiye bagiye bene bacu b'abarundi bazibuza akajoro bibaza ngo bagiye kurondera ubuzima bakabusigaye bagiye mu imfungurwa badatwaye ishano bakabusigaye biri mu vyiyongera mu vyere kana yuko dufise umubanyi adatomoye atubangamiye inyishu barayihaye muti none muzogira gute byagariye ngaho. Oya ntibihagariye ngaho, amatohoza arabandanya, idosiye zirabarazikorwa kurya ibihugu biri muri aka karere dusangiye ishyirahamwe ibihugu bya Afurika y'ubuseruko. U Rwanda rukaba rurimo, ubundi rukaba rurimo, n'ibyegeranyo biheza bigashikirizwa abadusangiye umuryango kugira ngo niba ejo ijyanye n'ejo bavuga bati reka abantu bavukana bashaminaniye tugire icyo dukoze. N'icyemezo kiza kiyongera muri rusanga nicyerekanye yuko tubaye niwe nama.
Muri icyo kiganiro ku bavugizi b'inzego za Leta cyabereye mu ntara iri mu buraruko bushinzwe uburengero bw'u Burundi, hanabajijwe ihagarikwa rigize iminsi riba ku bisongerezi by'intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi nimba gisunze amategeko mu gihe ridakorwa n'inzego za gisirikare. Ku murwa mukuru w'intara Cibitoke, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Indi nkuru ivuga mu Burundi muri iki gihe, amashuri isumbuye n'amatomato aherutse gutangura. Ni inkuru ivuga ku ishyirahamwe ya JAP riharanira iterambere ry'urwaruka muri Afurika risaba Leta kureka abana bose bafise amanota yo gusubiramwo umwaka bagasubiramwo umwaka w'ishure aho kuguma imuhira iwabo ngo bagaruke hageze gusubira gukora ikibazo cha Leta mu mwaka w'icenda. Iryo shirahamwe ribona ko mu gihe abana bagumye iwabo hashobora kwaduka ingeso mbi nk'ubusuma, ugutwara inda zishushu, ukurongorwa hataragira hamwe n'ayandi mabi. Ni inkuru mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza habadushikiriza mu masaha abiri ari imbere.
turashimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku makuru adushikirije ubunaho n'umwanya wa muri isanga
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu Uburundi butanguye kwinjira mu ndyane za politike haradutse ibibazo bitandukanye. Bimwe muri byo harimwo umutekano muke, amahoro yagiye arahungabana, ukwinubana hagati y'Abarundi, ubukene, indero y'urwaruko yaciye itangura gutituka, eka n'ibindi bitari bike nk'uko twagiye turabikurikirana. Naho kuva mu kwezi kwa kane kumwaka uheze ibyo bibazo byarushirije kwiyongera. Mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi tugiye kwibanda ku bibazo canke ingaruka abakenyezi n'abakobwa bagize kubera ibihe bidasanzwe igihugu kirimwo. Twatumiye umukenyezi Kaneza Alida akorera mu ishyirahamwe APFB, ni ishyirahamwe ryishinze gufasha no guteza imbere umwana w'umwigeme w'umurundi kazi. APFB ni rimwe mu mashyirahamwe yavutse icyo gihe atumbereye gufasha igihugu n'abanyagihugu, ariko ryashize ingufu cyane ku bigeme b'abarundi kazi ari nabo bakenyezi bejo haza. Madame Alida Kaneza ubari i Bujumbura, turi kumwe ku murongo wa telefone. Ndabaramukije Madame Alida. Ndabashimiye kandi kukubona mwigoye mukadufatira umwanya kugira muganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Yego, natwe turabashimiye kubona mwiyumvire ku ishyirahamwe ryacu.
Murakoze. Imbere ya byose, reka mbanze ndabasabe mubwire abatwumva abo muri bo bo n'ibintu nyamukuru mukora muri iryo shyirahamwe ryanyu.
Jewe nk'uko mwabivuze banyita Lida Kaneza, nkaba ndi umuhuzabikorwa mu mugambi wishinze cyane cyane indero y'urwaruka. Mu migambi myinshi irangurwa n'ishyirahamwe ryishinze guteza imbere umwigeme w'umurundi kazi. Iryo shyirahamwe rikaba ryavutse mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda n'icyenda. Tukaba dukorera cyane cyane ku bijyanye n'indero y'urwaruka. Turabarihira amashuri, tukabigisha ku bijyanye n'amagara yabo, mbese tukabigisha no ku burenganzira bwabo bafise, icyo twita les droits humains. Tukabigisha n'ibintu byo kwiteza imbere mu bijyanye n'imyuga canke gukora ibi canke biriya. Aye,
mukorera muzihe ntara nk'abatazi iyo mukorera kugira babimenye neza?
Turakorera mu ntara 11 11 kuri 17 z'igihugu cacu.
Umuntu abumvirije mwavuze yuko mwibanda cyane cyane ku bakobwa babigeme, mwo tubwire icyatumye mutora icyo gice cy'abanyagihugu, ko tuzi yuko mu Burundi hari n'abandi bafise ibibazo bitandukanye?
Ego, icyo gihe ishyirahamwe ryavuka mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda n'icyenda, ni igihe abakobwa, abana b'abigeme batari bafise aho bavugira, batari bafise akaryo ko gushikiriza ivyiyumviro vyabo. Wabona abana b'abahungu ari nabo baja ku ishuri rwose kuruta abana b'abakobwa, aho bavuga ngo nta mashuri y'abakobwa. Ico gihe umwigeme ntiyari yitaweho mu buryo twovuga bw'umwihariko.
murakoze none mugerageje kubwira abari ko baratwumviriza kuva mu gitangura ibikorwa byanyu kugeza ubu twovuga yuko mufise umwimbu maze gushika kuki
uno munsi turafise abana b'abahungu n'ababakobwa twafashije kwiga bagaheza amashuri yabo mbese bakaronka n'ico bakora uno munsi hariho abana b'abahungu baba bari mu ngeso izi canke ziriya mbese bari kumwe n'ababakobwa twafashije bakava muri ibi iye cyane nabiriya nk'ubuye nko kubijanye n'irondoka ijanye n'amagara meza ugasanga uno munsi ubwo rwaruka rurashobora gufata ingingo kubijanye no kubumbatira amahoro n'umutekano twarabikoreye ko cyane aho uye ushobora gusanga ugwaruka hariho abashobora no kubiyaga bagashobora kuvugana bicaye hamwe turashobora kuvuga yuko uno munsi twadufite icyo twishimiye nuko kandi uno munsi umwigeme w'umurundikazi arashobora kuronka aho avugira no gushikiriza icyiyumviro cyiwe
ikiganiro ni muri isanga nkuko mubimenyereye turaha akanya n'akaryo abari ko baratwumviriza bafise kumbure ibibazo bitandukanye canke intererano bifuza gushikiriza umutumire tubamenyeshe ko turi kumwe n'umukenyezi Kaneza Alida akorera ishyirahamwe APFB ni ishyirahamwe ryishinze gufasha no guteza imbere umwana w'umwigeme w'umurundikazi kuri telefone turafise abifuza gushikiriza ibyo bafise turafise Ernest kuri telefone mwiriwe Ernest
mwiriwe
muri hagaze hehe muri hehe
wende mu Rwanda amarere muri Uganda mu gihugu cya muri Uganda mu mujyi wa Kampala
umwanya ni wawe mushikirize ikibazo canke icyumviro cyawe
ndewe ke navuga igihugu kirangamo umutekano muke hano byo koko abana b'abakobwa n'abagore barahohoterwa cyane ariko hari ikintu ndi bugarukeho cyane urabona nk'abana b'abakobwa baterwa inda igihe cyabo kitaragera uwo muryango ni ikifata abo bana b'abakobwa batewe inda aba bana barabafasha bakabarira cyangwa hari ubundi buryo hari ubundi bufasha baba
urakoze reka twakire na Jean de Dieu Jean de Dieu kuri telefone muratwumva
yego ndabaramukije amahoro
muhagaze he muramaja he
yego ndi mu gisagara cya Bujumbura
vuga icyifuzo cyawe cyangwa ikibazo cyawe
ego hanyuma ndamukize umutumire
arakumva
ego hanyuma nashaka ndamubaze ko iryo shyamba ryabo boba bakorera kubera ko none batakora mu ntara zose hanyuma nashaka kubaba ko boba bakorera na shyashyane mu ntara z'umubano kubw'igihugu uko nkaje bahantu mperereye icyo mutabo ntirashitaho kandi burya n'abigenda barwaruka ntabwo tuje kumva iryo shyamba ryabo rimenyekana wumva ariko bakwiye kubonyene gushika bakora mu ntara zose yavuze ko ishimi ni umugabo ntabwo barakorera mu ntara zose none bumva ubwo bari uburyo bwabo tuba badakora mu ntara zose igikazi cyanjye ni iki
murakoze reka tugaruke kuri Madame Kaneza Alida Ernest yabagije icyo mufasha abakobwa batwaye inda z'ishushu wa kabiri Jean de Dieu nawe icyo yavuze ngo mu ntara cyane cyane z'ubumanuko ngo ishyirahamwe ryanyu ntirirashikaho numugire icyo mubabwiye madami
ego nagomba mpere ku kibazo cya mbere barabajije bati umwigeme iyo yatwaye inda mu mufashiki bigenda gute iyo ari umwigeme ari ku ishuri turashobora kumuhuye amategeko y'ishuri aravuga neza yuko umwigeme ahejeje kubyara aheza agasubira ku ishuri akiga ndetse akaronka amahirwe yo guheza amashuri yiwe rero twege duca duheza tukanabigisha navuze ko dukorerana cyane cyane ku bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza ndetse ni n'umugambi mushasha novuga ati n'igihugu cara ufashe mu ntoki no mugambi urimo amashyirahamwe menshi ukorera mu makomine yose yo mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi. Uwo mugambi rero turaheza tukabigisha kugira ntibasubire gushikirwa n'ibyo byabashikiye, ntibasubire gutwara izo nda, mbese baheze bihihangiro bashobore gutumbereza ubuzima bwabo. Bavuga ati ubu nasubiye ku ishuri, ndashaka guheza amashuri, ndashaka gushika ahanahana. Uwa kabiri yabajije ati mu manuko bw'igihugu ntimurashikayo hose. Navuze yuko tutarashikaho, hajyaye intara 17 kugira ngo zose utebudishikeko. Hariho igihe uburyo bugorana, ariko ndazi yuko Makamba, Rumonge turiyo, turakorerayo, turashobora kuba tutarashika neza aherereye, ariko Makamba, Rumonge ndazi ko turiyo.
Uvuze ikibazo cy'ingorane, ni nacyo kibazo nagira ndababaze. Mu bikorwa mukora hari ingorane muhura nazo?
Ego, ingorane ntizobura. Ingorane kenshi zirakunda kuba ari z'uburyo, ugasanga murifuza gushikira urwaruka rwose aho ruri, ntibishobotse kubera uburyo bushobora kubageza aha canke hariya. Mbese ukanabona n'ibindi bintu mwashobora gukorera urwo rwaruka, ugasanga uburyo ntibubyoroshe.
Kuri telefone turafise uwundi munywanyi, Arone. Mwiriwe Arone?
Edra.
Alo?
Oui, mwiriwe neza.
Mwiriwe, mwiriwe, muri amajahe?
Ni Bujumbura.
Ni mushikirize ikibazo cyanyu.
Ikibazo nari mfise. None uyu igishanga aho bizisunze gusanga hehe?
Arone,
mu byango je sine nakurikiranye neza mu ntango kuntu byatanguye. Nicyo kibazo nari ko ndabaza.
Ntitwa kumvise neza, telefone yari kwiravuga nabi, mwosubiramwo kibazo cyanyu.
Nabaza abantu, abo bantu ritora rigafasha ribatora hehe? Ribatora bisunziki? Ni ama karagitere baba bisunga bafashe.
Madame Kaneza, ikibazo mwacumvise mu muhinyishu?
Ego, turakorana n'abajejwe intara, haba mu makomine, haba ku mitumba, bagaheza bakatubwira abo babana, nibo babazi, nibo babatwara, bakatubwira ati uyu muntu arakeneye gufashwa by'ukuri gusumba ujyaye, tugaheza tukabikorana n'abajejwe intwara.
Murakoze. Ikiganiro ni muri Sanga, gica ku ijwi ry'Amerika, kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Uno munsi turiko tuganira ku bibazo bikunda gushyirwa n'abigeme cyane cyane. Tukaba dufise umutumire Kaneza Alida, nakorera ishyirahamwe APFB yishinze gufasha no guteza imbere umwana w'umwigeme w'umurundikazi. Reka mbaze madame akabazo imbere yuko duha umwanya wundi mutumire mukorera mu barundikazi, mu gihe tuzi yuko mu Burundi, i Burundi hariho n'abandi banyagihugu bo mu bihugu bibanyi basanzwe baba mu gihugu cy'u Burundi, bobo ntibafashwa mu gihe baba bafise ingorane muri ibyo mufasha abandi?
Iyo uriko ico tuvuga ngo gutanga ubumenyi, no vuga ati uri kuratanga information, ubufise abo twita les cibles directes, abarabo ugwaruka gu Burundi, ugo gwaruka yaba abahungu baba n'abakobwa, ariko yaba umukongomani, yaba umutanzania, yabande wese uba ari ngaho oye araheza kumva ubwo butumwa. Dufate nk'ubu uri kurakora ikiganiro ku radio, umuntu wese yashoboye gufata umurongo mw'ico gihe araheza akumviriza ivyo uri kuravuga, hariho n'igihe biba bimwerekeye ugasanga biranamufashije.
Urakoze. Kuri mikro turafise Elia. Elia, mwiriwe?
Ndahumba neza.
Murakoze, mwo tubwira aho muhagaze?
Je nyirisanzwe nitura mu giteranye.
Itura mu giteranye, shikiriza ikibazo canke icifuzo.
Akabazo naye ndamufitiye. Kwato nenda mufitio mtumire wacu nashaka ndamubaze ko numvise batarakira mu ntara zose. Bo babikora aho gitoreka nacyo yoba ibafashamo.
Yego.
Kandi kabashaka mungire mu mumbarizo. Bo bavuze yuko keshi bajya mu bikemeho. Bashika ko ku mashure ko mbona abikemi bari mu mashure ari bakunda gushikirwa n'izo ngorane. Kugira babahe konse bamenye ibyo bashobora kwikomporta n'ibyo bagenda barahurana.
Ego ya bumvise reka tumuhakanya bishure.
Eliya arabajije neza ati none ko ugwaruka leta ntakibafasha leta irakidufasha gose turakorana mu migambi yose dukora navuze yuko dukorana n'abajejwe intwaro dukorana aho bari hose abajejwe igihugu. Hariho rero aravuze ko ari muyinga imuyinga aravuze ko abanyeshuri babangamirwa bari ku ishuri nike uno munsi no babwira yuko hariho ibitabo fashanyigisho bihari igihugu cemeje haba kubijanye n'irondoka jaye n'amagara meza ku ishuri canke mu kibano mbese nivyo twokwita ukuronka le service medico nikano cita kuronka ico no vuga ico abaganga bo bafasha mbese rero na muyinga irimo mu ntara tuzokoreramo tukazaba tuzokorera no mu makomine yose ya muyinga tuzofashanya duheze turabe ingene ugwaruka rwacu two ruteze imbere rusamagara meza.
Murakoze reka ndabibarize n'akandi kabazo mu bigeme mufasha sinzi ko ntumvise neza aho baharimwo abigeme hari abigeme dusanzwe tubona bakorera mu mihana y'abantu abo twita bamwe bafasha mu mazu y'abantu nabo dusanzwe tumenyere yuko bamwe bakunda guhura n'ibibazo bitandukanye abo bigeme murabashikira.
Ego cyane turabashikira turaheza tukayaga nabo bakatubwira ingorane bakunda kugira nabo nyene barashikirwa n'ibyo byo gutwara inda batifuje tukabwira ingene byoshobora kugenda eka turakorana kae turakorana cyane mbese ugasanga nabo barafise n'ibibazo bijanye n'akazi kabo bagaheza tukayaga mbese bakumva yuko uwo munsi hari umuntu yashoboye kubaha umwanya akabumviriza.
Mukorana n'abigeme cyangwa mufasha abigeme mudacaguye mutarobanuye ndiko mvuga ubwoko intara n'ibiki nibyo mukora?
Twe dukorana n'ugwaruka rwose tukaraba n'uko umwigeme yaserukiwe. Mu byo dukora byose dukorana n'ugwaruka ariko turaraba neza ko umwigeme yaserukiwe ntituraba intara ntituraba ubwoko ntituraba niwamuzanye ntituraba n'ingene yamenye ivyo turiko turakora.
Radio Ijwi ry'Amerika dusamiranira i Washington DC ikiganiro ni muri sanga kuri telefone turafise umunywanyi Jean Ndabaramukije.
Kiriwe nimunda mutirizwa mutumi
arabumva
jana akabaze nashaka kubaza
muri he wibwire bakumvirizaho muri he
ni ndengoje.
Okay
hariyo amabi usanga yakorewe abakenye abigeme na cyane cyane aturutse mu miryango ugasanga hari nk'umwigeme usanga bamuhadikirije kuza kubaka atarishaka bitewe n'ubuto bw'ababyeyi biwiwe abo bigeme none ntumugihe bigaragaye baramaze nko kugenda ku bagabo hoba hari icyo bategekanije baba bashobora kuba bo bafasha mu ntoze reka doza ka
murahejeje.
Ego me kaza kandi karako
madame Kaneza Lida murashobora kumwishura
nk'abigeme bashobora kuba barungitswe kubaka batabishaka none twoba tubafasha iki turabafasha gutangura imigambi yo kwiyungunganya buhoro buhoro mbese bakagira utugambi duto duto tugaheza utwo tugambi tukaraba ingene tubafasha kugira ngo bakore nta mafaranga tubaha turabereka ayo bafise ingene boyakoresha mbese hariho n'abatera imbere gose.
Murakoze mwavuze yuko mu bikorwa vyanyu muhabwa intererano kandi nziza mwashimye na leta y'u Burundi mbe twovuga yuko atazi ndi mfashanyo canke muwa mukeneye hanze ya leta y'u Burundi
ifashanyo turaziroha zivuye hanze y'igihugu cy'u Burundi mbese turanasaba n'izindi kugira dushobore mwumvise yuko hariho abasavye ko twoshika mu ntara zose ariko byose bisaba uburyo kugira dushobore gushikira ugo gwaruka gose aho ruri tutibagi tudashize inyuma umwana w'umwigeme
Madame Kanezarida arongoye akorera murambabarira mwishira hamwe APFB gishinze guteza imbere abakobwa babigeme Madame ndababaze kuva Uburundi bwinjira mu nture kanari natangwe kuvuga kuva muri 1993 ndetse no gushika iki gihe aho tubona yuko mbere byari bimaze iminsi byayangaye mu mwaka uheze ingorane muhura nazo cyane cyane muri ibihe by'ingorane mu Burundi nizaye
uye twovuga ico gihe cyo kuva mu 1993 warashobora gusanga abana be bigeme bafatwa ku nguvu ari benshi abaheba amashuri ari benshi ugasanga ugwaruka baba abana b'abigeme baba abana b'abahungu hariho abashobora kuba badafungura neza bativuza neza warashobora gusanga hariho ingorane ariko si ingorane twovuga ngo ni ingorane zaba ziraba ugwaruka gusa zaraba abantu bose bico twokwita mu buryo bwose
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubona bakaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe basigirizwa kunga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
agakamundo ndikirije ko ndumurange
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio Ijwi rya Amerika dusamiranira i Washington DC numwa turi mu kiganiro muri sanga tukaba dufise umutumire Madame Kaneza Alida akorera ishyirahamwe APFB gishinze gufasha no guteza imbere umwana w'umwigeme tukaba turi ko tuganira ku bibazo canke ingorane abigeme b'abarundikazi bahura nazo cyane cyane muri ibi bihe igihugu kirimwe Madame Kaneza ndababaze kuva mugitangura ibikorwa vyanyu abantu mwotubwira igitigiri kanuni cy'abantu mumaze gufasha canke abo bige mumaze gufasha ingene bangana
igitigiri kanuni nababwiye yuko byosaba igihe cyo kuvyegeranya kuko urumva ishyirahamwe rirarenze imyaka 15 ririho no kuvuga yuko tugiye turaraba ku mwaka turashobora gukorera ku batari bakeya turashobora gukorera ku bana babigeme cyangwa abana b'abahungu batari bakeya
Murakoze turafise undi munywanyi kuri telefone Hussein mwiriwe
Mwiriwe
Muri he
Boje ndi muhinga.
Mubaze akabazo kanyu.
Ikibazo nagenda mubaze. Murabona nk'ubu ku kibazo kijyanye n'imbero hari 180,000 by'abana batabandanije kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye bahejeje icyo twa kwita ecole fondamentale. Kandi turazi yuko n'abigenewe barimwo buba biteguriye kubafasha gute boba babafitiye umugambi nyabake. Kandi ikigize kabiri nashaka mbaze hariho abantu bashaka kugira ihamuka ryo mu mutwe yivanye n'amabi baba barose isiratisiyo no kwitwa probleme psikolojike. Nicyo gihe bo boba babafasha gute. Ubugira kane mbega nk'ishyirahamwe gitangiye imbere ayandi mashyirahamwe ageze gufasha boba bari kuba bitegura kuzofasha ayandi mashyirahamwe y'abigeme mato mato ari mu ntara no mu makomini. Murakoze
madame Kaneza.
Ego reka ngerageze kumwishura. Aravuze ati hariho umuntu aba yafashwe ku nguvu akagira ingorane yavuze ati psikolojike icyo tumufasha turamurangira aho bashobora kumufasha mbese tugaheza tunakanakurikirana n'uko bariko barabafasha. Hariho nka Seruka, hariho Centre Humura y'Igitega, hariho Nturengaho, turaheza tukabarangira bakabafasha tukanakurikirana ko bariko barafashwa. Aravuze ati hariho abagwaruka rudashobora kuzobandanya amashuri ubu uye zogerageza kudodora uko dushoboye uko twahora twama tudodora hirya no hino duheze turabe yuko hari ico twoshobora gufasha uno munsi canke hirya y'ejo. Arabajije ati none amashirahamwe mato mato y'abigeme aba ari mu makomine hari ico muyafasha mwamutegura kuyafasha gute? Iyo badusavye nk'ivyo tubigisha canke tubigishiriza turabafasha, ntiduheza tukabasaba ngo rero ngo nimuturihe, turaheza tukabafasha tukabigisha tukabaha ubwo bumenyi mbese tukabafasha no gutunganya ivyo bintu baba basanzwe bakora mu mashirahamwe mato mato yabo.
Madame ndababaze iki gihe igihugu kirimwo twarabonye abantu batari bake bahunga bava mu gihugu baja mu bihugu bibanyi nabo muri bo tukindukekeranye ko harimwo n'abakobwa babigeme. Hari ico muri ko murakora kugira mufashe abo bakobwa kumbure iyo bari canke mwisunga gusa abakobwa bari ngaha anye i Burundi? Kuko turazi yuko hari abarundi abakobwa b'abarundi kazi bari hanze y'igihugu mu bihugu bibanyi, mubafasha iki?
Turagerageza gufasha abari mu gihugu c'u Burundi naho nyene wumvise yuko tutarashobora gukwira hose mu ntara zose mu makomine yose n'abari mu gihugu hariho ukumva yuko tutarabashikira.
Hariho umunywanyi yatwandikiye kuri Facebook atubwira yuko ati mbega ko mwitaho abakobwa kandi muzi yuko nabahungu bafise ingorane, ntacho mutekanya no gufasha abahungu?
Nabivuze neza tugitangura yuko twitaho ugwaruka gose ariko tukaraba yuko umwigeme nawe yoba yaserukiwe, kuko namwebwe murabizi kuva na kera umwana w'umwigeme yaratinya kuja habona, ntiyahurumbira kuja mwayo mashirahamwe, ntiyahurumbira kuja mu bikorwa vy'amashirahamwe canke ngo aje imbere ashobore kuba yofata agashikiriza icyiyumviro ciwe. Bose turabafasha ariko tukaraba neza yuko umwana w'umwigeme yaserukiwe.
Hari n'undi yabajije ati bavuze ibyo gufata abantu ku nguvu, inguvu muzishira ku bigeme mukibagira yuko ngo hariho n'abahungu canke abagabo bafatwa ku nguvu, icyo naco mukivuga kwiki?
Ntidufata ngo tuzishire ku bakobwa canke ku bahungu, kugira tuzishire cyane ku bakobwa nuko ibiharuro biriho mu gihugu zerekanye yuko ababangamiwe kuruta abandi arabigeme.
Murakoze. Kuri telefone turafise James. Mwiriwe James?
Mwiriwe.
Muherereye amajahe?
Halo. Makamba.
Ni mushikirize kibazo cyangwa icyumviro cyanyu.
Ego ndaramukije bwa mbere umutumire nange ndamutera intege ku kintu cy'ukuri cyiza cyane bakora. Ama numvirije ukuntu bariko baravuga mu bijyanye n'imibereho n'ishyirahamwe ryawo, twumvise yuko menga ishyirahamwe ryawo rirabuze abarifashe. Nagomba ndamwibariza nimba ishyirahamwe rifise abantu mu mashyirahamwe mpuzamakungu yaba bafashe cyangwa rifashwe na Leta y'u Burundi gusa. Ama mwarumvise muri iki gihe ibi by'ibintu byabaye mu Burundi yuko hariho abarundi benshi bahunze kandi bamerewe nabi cyane kurusha abari ngaha mu Burundi. Nta kuntu mwora basi mukaraba ubwo rwaruka rwagiye. Mwarumvise yuko icyegeranyo cyasohotse yuko mu Rwanda hari abakobwa benshi bafatwa batwara inda bagirane babaye mu buzima bugoye cyane mukabegera. Nimba koko akuse uko mwabafasha kuno uko mwabaha inyigisho cyangwa mukabereka yuko mubegereye hafi cyo mugikoze mbona yuko cyo ari ikintu cyiza cyane kurusha ibindi byose. Kama mwavuze yuko mufasha mu bijyanye n'uburyo mbega aho bahari hama krebe mwaba bamubwira kugira ngo mwigishe ubwo rwaruka wijukire cyanke imibereho dutegeze ukuntu kubaho. Hama mwavuze yuko mukora mu ntara 11 izo ntara zo bari izihe? Mwarabiye kuki kugira ngo mukore ku ntara 11 gusa cyangwa mubone yuko ho kugira ngo n'izindi ntara zose zishikirwe kuko amabi nkayakwira mu ntara zose?
Alo mwahejeje umurongo uragiye ari kwibazo byiwe nka byose asa n'uwabishikirije ikibazo ca mbere arabaza ati mwavuze yuko ngo mufise uburyo buke ngo aravuga ati shirahamwe yabuze abarifasha ati mutubwira ababafasha baribo. Ikindi kibazo arabaza ati abarundi bahunze cyane cyane nabigeme bari hanze mu makambi bamerewe nabi n'amaraporo yasohotse abivuga bobo ntimwobashikira? Aravuga n'ibindi byo gutanga imfashanyo mu bijyanye n'amaklebe n'intara mukoreramwo. Madame ugerageze ugende kuri kimwe kimwe turagerageza twibukanye umwanya ni wawe.
Ego arabajije ati twoba tuwahe twafatiye kuki kugira ngo dushobore gutora intara 11? Hariho bivanye n'umugambi turonse n'ingene tugize intumbero ryawo turaheza tukaraba ibiharuro niba ari ubujanye n'irondoka ijane n'amagara meza. None ni hehe ni ntari zihe zibangamiwe kuruta izindi? Ni zihe ntara zikeneye ibi kuruta izindi? Haba hariho ibiharuro dukorera ko biba byavuye mu bushikiranganje ubucanke buriya. Hama yavuze ati ko dufashwa na leta
y'igihugu. Mumbabarire gato yabajije muri izo ntara 11 ngo muzidondagure, sinzi ko mwozidondagura.
Nibaza yuko Makamba irimo, nibaza yuko ishyirahamwe rifise na ugwaruka rifasha mu ntara ya Makamba. Yabajije ati dufashwa na leta y'u Burundi gusa canke ho bahariho nabandi bantu bafasha ishyirahamwe? Ishyirahamwe rirarenze imyaka 15 ririho, no kuvuga hariho abantu benshi barifashije haba aba ibihugu twovuga ati abantu bashobora gufasha ama ntibafasha ishyirahamwe bafasha ubwo rwaruka rukeneye izo nyigisho rukeneye iki iki canke kiriya bagaheza bagaterera umwe wese icyo ashoboye. Mbese leta y'u Burundi duheza tugakorana mu kuraba none yuko dushaka gufasha urugwaruka nihe hamerewe nabi kuruta ahandi, bagaheza bakatwereka ati twohera aha niho byogenda neza kuruta duherenga aha.
Ya vuze ku kibazo cy'abakobwa bahunze bari kwamirwa nabi mu makambi.
Icyo ngira ntiyakurikiye neza mwari mwakimbajije. Nababwiye yuko mwumvise ko hariho n'abari mu gihugu bavuga yuko batarashikirwa donc kandi babikeneye. Urumva intambwe iracyari ndende, turacyabandanya dukora ngira ngo bose tutoshaka kubashikira.
Kongere tubibutse ko muri ko mukurikirana ijwi rya Amerika. Ikiganiro ni muri Isanga. Kuri telefone turafise kandi Ezekiel. Ezekiel mwiriwe?
Amahoro neza.
Tubasabe mwidondore muvugaho muri muje mujano ku kibazo cyanyu.
jewe ndi Bujumbura nkaba nitwa Ezekiel nkaba nagomba mu ndamukirize uwo mutumire
arabumva
hanyuma ikibazo canje nagomba ntangure ndamushimire kuri gishyira hamwe ryabo bashinze mugabo ziko turaraba aha mu Burundi abigeme barafise ingorane nyinshi cyane rwose ntibatubyumva muri izo ntara cumi n'imwe yuko abanyeshuri benshi babigeme bakunda kuva mu mashuri kubera inzara abandi bakava mu mashuri kubera gutwara inda abandi bakava mu mashuri kubera kujya kubaka ingo none ibyo byose none boba bakora iki kugira ngo ibyo bintu bishobore kugabanuka hama ikindi kibazo none ko tubona tumaze hafi imyaka ibiri tubi mu bihano mpuzamakungu ngaha mu Burundi none iryo shyirahamwe ryabo ryoba rishobora kuba rikironka ifashanyo zikwiye ku buryo ryoshobora gufasha abigeme b'abarundi bageramiwe n'ubukene muri kino gihe nibyo tugira amaho
madame Kaneza mwamwumvise
ego na wumvise arabajije ati none abigeme bose murashobora kubafasha ugwaruka gose murashobora kurufasha kuva tugitangura ikiganiro navuze yuko ishyirahamwe riragerageza gukora ibyo rishoboye mbese rikanitaho ubwo gwaruka aho ruri gose uko bishoboka kose aho bitarashoboka naho tuzobandanya tudodora hirya no hino kugira ngo bishoboke abajije ati none ko tubona hariho gwaruka ruguma ruheba amashuri ruguma rutwara inda biguma bigenda ukuna kuriya aye ego nivyo ariko nta turagerageza kubafasha tukagerageza kuraba yuko ugo gwaruka goheza rugafata intumbero rugafata ihangiro niba bari ku ishuri bakamenya yuko bategerezwa kwiga amashuri bakayaheza birashobora kuguma biduga kubera ubu hariho abantu benshi bariko barabikora twe turi bamwe muri benshi babikora hajyaye ibintu biboneka yuko byabaye byinshi hagize umuntu atangura kubiraba kuko niho uheza ukavyitaho ukabona ati bimeze ukuna kuriya aye nayo ubundi nibaza yuko kuva na kera hariho abakobwa batwara inda hariho abaheba amashuri hariho abaja kurongozwa ku nguvu ariko twavuga ntitwabyumva gose nk'ubu uye hariho abantu bariko baravyitaho bavuga ati yamara ibi biriko birononekana
mufasha abigeme muri abo harimwo abo bita abantu aho nikora cyane cyane reka dushimikire kuba kubigeme bashoboye kuja mu mashuri hari ico mufasha nko gufasha kurihira ama minerval abanyeshuri babigeme
ego hariho abo dushobora gufasha bivanye n'uburyo bwabonetse ico gihe
byumvikana yuko ufise ikibazo ashobora kuza kubitura kugira arabe yuko mufise ico mwo mufasha
ego ari bishoboka kandi tukabona neza yuko uwo muntu ashobora gufashwa imbere yuriya turashobora kudodora hirya no hino tugaheza tukaraba yuko hari gishoboka
madame Kaneza mbe nk'uwo bakenera kuza kudodora iwanyu yo basangahe
ibiro vyacu biri navuga ati ibiro bikuru vy'ishirahamwe biri Bujumbura kuri Galerie des Arcades Chaussée du Prince Louis kwa Gasore
kuri telefone turafise undi munywanyi Désiré mwiriwe ugerageze kuvuga cyane muramajahe
nabumva ndabumva
muramajahe
mbere mu gihugu kibanye cy'u Rwanda
ni muduge ku kibazo cyanyu cyanke cyumviro cyanyu
je sinavuga ngo ni cyumvira ahubwo nagomba shimire bwa mbere mudamukirije wonya ko aho mutumiye
arabumva
ndamushimiye tujye shyirahamwe ryabo ryo gufasha abo bigeme n'abakenyezi kuko nanjye ahantu ndi sinavuga ngo ndi mu Burundi ariko aho mbaye kuko rimwe na rimwe navuga mba mu nkambi y'impunzi
ego
ukuri turiko turaraba nino ku nkambi ibyo bintu birakaze cyane cyane tuvuga ko
cyagiye gukara kuva urundi bugiye mu njyane asaba nabu nahubwo nyamba nawe yamba wa wafisa hande hantu badodora cyangwa bafite uburyo bwo ku bwo gushikira nawe bandi nawe bakenyezi abakobwa bahunze barare nyawe na nyirabati bagume barabe icyo bubafasha kuko nabo nyene murabyumva ko guhora mu matumisi mubyumva ko n'abigeme abagore bari mu nkambi bari mu buzima bugoye kenshi biva ku bukiri cyangwa bikava ku ingeso mbi zabo.
Murakoze icyo kibazo asa n'uwari yakicishuye. Sinzi yuko hari ikindi yo kivuga ko madame
nacishuye nibaza yuko ivyo fasha rukuja ahubwo amaradiyo arategura ibiganiro biraba sije iyi canke iriya tugaheza tukayiganira kugira ngo n'abari kure bashikirwe.
Radio Ijwi rya Amerika dusamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri ambabariya ni muri isanga. Dufise umutumire umukenyezi Kaneza Alida akorera ishyirahamwe APFB, ni ishyirahamwe gishinzwe gufasha no guteza umwana w'umwigeme w'umurundikazi imbere. Hari umunywanyi wundi dufise kuri telefone Jean Bosco. Mwiriwe
abumva ndabumva ndabahaye mwiriwe arabari ndahatanye muyo hiye muri Amerika nyene
mura
Jean Bosco ndahi muyenge.
Ego nicyo nagira ndakubaze duga ku kibazo cyawe.
Ego ubwa mbere nashaka ndamubaze ko ibujumbura ariyo hari ishyirahamwe icyicaro cy'ishyirahamwe cyiwe gikuru nashaka kumubaza mwido ntara 11 mbega iyi muyinga yobirimwe hanyuma mwido ntara 11 uwo bamukeneye yoja ibujumbura canke arafite kuno barategekanije muri do ntara 11 mbega mu gutegekanye do ntara 11 mwari mwabanje kuzigendera muratohoza murabona neza izo ngorane ko kumva rero tuba dushimikiye amakeri nacaje kandi amubate kwama tubona amashyirahamwe menshi rimwe rimwe iyo iyaserukira abantu kenshi tusanga usanga abantu benshi bigarurira iz'ishyirahamwe ugasanga inyungu nyinshi zikorera zifasha bene iryo shyirahamwe ugasanga abanyagihugu kenshi ntizibafasha. Mwebwe nyakubahwa madamu muraraba mukaraba yuko imfashanyo baba mukoresha yuko ishikira bene byo hanyuma nashaka ndakubaze nkuko mwishinze guteza imbere agateka k'abakenyezi n'abigeme ibujumbura urabona benshi ubusanga abakobwa benshi bamwe basa n'abagenda gusa si bose mugabo ubu usanga umengo ni benshi bakambara uduhudu tugufi mwarigeze kumva n'igihe kimwe bica ku maradiyo amara avuga ati twebwe iyo ngendo no turafata benshi usanga abigeme nyene n'abo bakenyezi muvuga maharanira ari bari ku bubare nko mu Buyende hari haho bita kwa Mukono Imana yarakinze nuko bahugaye wagenda usanga abigeme n'abakenyezi biyandaritse mengo ni ku isoko. None ibyo byose mu gihe muba muhagarariye agateka k'abigeme n'abakenyezi ntimubiraba niba mubiraba mukora iki muhora muca ku mahoteli cyangwa ahantu hari ubari mukaraba ukuntu bahari mbega ntacyo mutegekanye kugira ngo nkabajya nabo nyene mubagarukire amakomburi cyanyuma nashaka kubibariza nimba koko mubona yuko iryo shyirahamwe ryanyu ribashikira mubona ingeso kweri abigeme bakora abakenyezi bashaka nabo nyene twovuga mugati ntabeshe ariko cyane cyane abigeme kuko bari mu rwaruka ingeso mubona barimwo mubona muhanura cyane ishyirahamwe ryanyu hari icyo bari ko riragira ku buryo n'abarundi bavuga bati muri do ntara 11 hari icyo bamaze gukora mukaduha nk'akaroro nk'intara imwe cyangwa ibiri. Murakoze.
Rakoze, reka duhe akanya madame amwishure yabajije ibitari bike aragerageza kumwishura mu ncamake madame.
Ego nogerageza nkamwishura nkuko nayo namwe ndabivuga turi bamwe muri benshi bashobora kuba bariko baritaho indero y'ugwaruka uno munsi mu gihugu cyacu cy'u Burundi turagerageza gukora ibishoboka. Yabajije ati intara ya Muyinga yoba irimo muzo muzokoreramo? Ego mu ntara zose haba hariho umuntu akorerayo
izo navuze abariyo adejwe kwitaho ugwaruka agwegereye navuze ati biro bikuru biba biri Bujumbura ariko mu izo ntara zose haba hariho umuntu agerageza gufasha ugo gwaruka agwegereye ama yabajije ati none muraraba yuko mushira imbere inyungu za bene gihugu canke azugo gwaruka canke muraba kwiteza imbere mwebwe twebwe ico dushira imbere no gwaruka kuko mwishira hama ryacu hariho ugwaruka mbese two kwita ati nabavolontaire bakora bitangira urundi gwaruka atari kubera bariko barahembwa ariko ari kubera bumva bakeneye gufasha ugwaruka bakeneye yuko ugwaruka ruheza rugatera imbere.
Radio Ijwi rya Amerika. Tubamenyeshe kandi ku Ijwi rya Amerika rigiye kuzarira bagezaho ikiganiro cihariye ku makuru avurwa mu ntara z'u Burundi ndetse no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Ico kiganiro gishasha citwa Iwanyu mu ntara, mugiye kuza muragikurikirana ku Ijwi rya Amerika. Ikiganiro rero Iwanyu mu ntara kigiye kuzoza kirumvikana kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isaha indwi kugera isaha indwi n'iminota mirongo itatu ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ikiganiro cya mbere tuzotangura kukibashikiriza ku munsi wa mbere w'indwi iza. Ku munsi wa mbere w'indwi iza niho ikiganiro Iwanyu mu ntara kigiye gutangura. Ikiganiro gishasha kizoza kiraca ku Ijwi rya Amerika. Umumenyesha makuru Diane Nininahazwa murambabarira niwe agiye kuzoza arakidutunganiriza. Radio Ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro muri sanga. Turafise uwundi munywanyi kuri telefone, Abdure. Abdure mwiriwe. Abdure turamubuze, reka turafise uwundi munywanyi. Anselme mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Mwo tubwira aho muhagaraye?
Magaze neza ibubanza muri komine Musigati.
Duga ku kibazo cyanyu.
Oh, nje nasatse kumubaza mu gihe bafasha abantu bigenza nabi cyane cyane ku bakenyezi. Mbega baragira swivi y'ibyo bakoze ko bashoboye kuba bahebye ibyo bintu bituma bajya muri uwo mwuga mubi. Kandi tukabona ko nko mu gihe igihugu kiba kiri mu ntambara cyangwa mu gihe hari abahunga benshi hakunda kuvuka abantu benshi batagira base. Mbega aho baba barateguye abo bantu bavuka batagira base ikibyo bafasha muri iryo shyirahamwe ryabo. Kandi turazi ko abakobwa cyane cyane bakunda guca bafata kujya mu ibarabara nyine bajya mu bintu by'ubusambo bagaca bagaruka bakagira amasosiyasiyo kugira baronka babafasha. Mbega aho bararaba uwo bafashije twe ninde kandi icyapa najya muri iryo barabara ni iki? Nuko tubazo nashaka kaza kunyishura be kunyishura neza. Murakoze
Madame Kaneza. Mumwishure.
Ego arabajije ati hariho ukuntu mwaba mugira CV kugira ngo mubone yuko abo bantu mwafashije hariho ikintu biriko birabamarira muri iki gihe canke no munyuma yaho mwagize. Navuze ati turakorana nico twokwita inzego ziba ziri mu ntara mu makomine bubanza nibaza ko Musigati baratuzi rwose turaheza tuga kubera izo nzego zozo ziragumaho naho iyo migambi ihera natwe tuba tuhari ariko tugaheza tukaguma dufashanya tukabona yuko ugwa gwaruka turiko turarufasha na cyane cyane umwigeme. Yabajije ati none abo bana bariko baravuka dukorera cyane cyane ku bitigiri, ibitigiri biba bihari tugaheza tukaraba ati none ubu uye yuko ibintu bimeze gutya twokora iki twofasha iki gute turi kumwe nande turaheza tukaraba kuko urumva ibintu bitaraba ntuheza ngo umenye ngo none twofasha gute. Koko nk'ubu uye twebwe ico dukorera ko cyane ni ukubakingira ntihagi ntibashobore gutwara izo nda batifuza.
Murakoze madame Kaneza twongere kubitubutse kandi uko ijwi rya Amerika rigiye kuzarya abashikiriza ikiganiro cihariye ku makuru avurwa mu ntara z'u Burundi ndetse no mu nkambi z'impunzi z'abarundi ni ikiganiro gishasha citwa iwanyu mu ntara mugiye kuza muragikurikirana ku ijwi rya Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara chambere kizotangura ku munsi wa mbere uza kizoza kirumvikana kuva isaha indwi kugeza isaha indwi n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda gihere ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu umesha makuru w'ijwi rya Amerika Diane Ninahazwe niwe agiye kuzoza arakibatunganiriza ikiganiro turabandanya ikiganiro muri sanga mutumire ni Kaneza Alida akorera ishirahamwe APFP gishinze gufasha no guteza imbere umwana w'umwigeme w'umurundi kazi turiko turaca irya nino bimwe mu byo bakora ari gufasha muri abo bigeme turaba ingorane naho bamaze gushika muri ivyo bikorwa vyiwe kandi nkuko mumenyereye abakunzi bijwi rya Amerika barahamagara bakabaza ibibazo bafitiye umutumire kuri telefone turafise Bajose Bajose mwiriwe
mwiriwe mwiriwe
mutwibwire muvugaho muri muce mujako n'ikibazo cyanyu
yendi Bajose ndi mu gisagara cha Bujumbura
ego
hama nagomba namubaze akabazo gatoyi ejo mu makuru numvise narumvise yuko umengo hariho ishirahamwe bavuga yuko ari ishyirahamwe ry'abakenyezi bakavuga yuko hakwiye guhinyanyurwa amategeko mu Burundi na cyane cyane igemerera ko abadamu cyanke abigeme bakorora inda ku mugaragaro nagomba rero ndamubaze ko nimba wewe yoba abishigikiye cyangwa atabishigikiye hallo
ndabumva ariko arabumva nta kindi
hamikindi nacho nagomba ndamubaze urabona yuko kenshi na kenshi abana babigeme baho barahura n'ibibazo none uburyo burakwiye kugira ngo bashobore kubashikira bose nyamba budakwiye haraba partenaire bo bashaka nyabo babakeneye bobonana gute hama ikindi nacho twarabonye ko mu minsi yahera guhera muri 2014 byavuzwe cyane yuko abantu abigeme bafashe ku nguvu akenshi bagatugasanga nimvo za politiki ku matoza aho baragize bubu basanga ari byo cyanke wabasanga nyine ko harukubesha kugira ngo irukino bari ko barakina ruryohe bari ko bararukina hama ikindi nacyo cyanyuma twarabonye yuko mu minsi heze hariho ishyirahamwe ryari rikomeye twari twizeye cyane ariko dusanga ryagiye mu bantu bagombye gutembagaza ubutegetsi bafise ihangirire kugira ngo ibyo binabo ntibeze bashikire murakoze twaze twanze twarutwa
arabumva umutumire tumusabe abishure
ego arabajije ati uburyo burakwiye bwo gufasha ugwaruka hose aho mushobora aho rushobora kuba ruri ngira ngo ikiganiro yagifatiye mu mvahe no mu njahe nta uburyo ntitwovuga ngo burakwiye tubandanya tudodorera ubwo gwaruka hirya no hino mbese dufashanya n'abarongoye igihugu kugira ngo duheze tubone aho icyo turi bukore n'ukuntu turi bugikore arabajije ati uno munsi ugwaruka rurahura n'ibigeragezo byinshi ugahura n'ingorane nyinshi none muba mubafasha gute twebwe nk'abari ku ishuri turakorera mu ma club scolaire donc ahantu ugwaruka rushobora kuyagira rukayaga kuri ibi canke biriya ayi ati abari mu kibano nabo turaheza nk'ubuye ari nk'umugambi ujanye n'ibintu byo kumbatira amahoro tugaheza tukagira ico twita club de paix aho baheza bagahurira bakayaga bagashobora kuyaga mbese n'ivyo batahora bubahuka kuvugana
tugaheza tu ari nk'abandi bari mu mibano arabagomba gukora imigambi mito mito nabo nyene baragira udushirahamwe duto duto two mu kibano nyene aho baba babaye tugaheza tukabafasha
murakoze turi ko dusana abasoze ikiganiro cacu ahani naho rero ikiganiro muri sanga kigarukiye shimiye mwese mwatwakuye hamwe n'interano mwatanze ariko cane cane shimire ivyumwihariko madame Kaneza Rida nitwasubira kubikora ko nibaza ko muzotwitaba mukongera mukagira ico mushikirije